mbitseura tupia kwa miwanje na chonje na gushinja kama imwana ikanje nguimbie uko utahera mwenurufu kumusarama ni honje na chilishwe ikie wafusuti vyo sebi naraji Tata Nukuri Naranyuzwe Kama imwana Ikanje nguimbie Uko utahera mwenurufu Kumusarama Ni honje na chilishwe Ikie wafuzuti Pyosebi naranyi Tata Nukuri Naranyuzwe
Sarama